Chili, Nijmi de Amerika. That is the America mukirundi no mukinyarwanda Washington DC mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves mu Burundi ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya bose FM 88 ibice bitatu mushaka kandi no kudushyikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu @gmail.com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino, yashikirije icyiyumviro cy'uko igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afurika coba uko imyaka irangiye aho kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Ivyo yabitangarije mu nama y'iminsi ibiri ijejwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika yabereye i Rabat ku murwa mukuru w'igihugu cya Maroc ku itariki imwe n'itariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Icyo coba ari icyiyumviro cyiza. Ni mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Yusuf Mosi ajejwe igisata kijejwe gutegura ivyinkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ari i Bujumbura. Umutumire ndabaramukije.
Amahoro, amahoro.
Iki cyiyumviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino kugirisha igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afurika uko imyaka ine irangiye kuba imyaka ibiri nk'uko biri muri iki gihe ukibona gute?
Icyo cyiyumviro niko yaraciyumviriye mugabo icyo tutokwibagirwa nuko abanyafurika nabo nyine bafite uburenganzira bwo gufata ingingo zikenewe kuri kazoza k'umupira wabo. Hanyuma icyiyumviro rero uko twe twakibonye nuko wewe icyo yagomba kwari gutanga umwanya kujya abanyaburaya babikora. Kuko nk'uko mubizi abanyaburaya turaje igikombe cy'isi ko mbisanzwe nibo batangiye kugitegura ni imyaka inine ari nkino mpuzamakungu umwe twita Jeux Olympiques nawo nyine ni imyaka inine hariho iyi Coupe d'Europe des Nations kuvuga Euro nayo nyine ni imyaka inine. Nibaza yuko icyo yagombye gushikako yagombye kugira icyo nokwita gutuma ibintu bisa ni ukuvuga icyo nakwita harmonisation dukurikize iby'abandi basanze bakora. Mugabo tugiye kubiraba hirya no hino wewe icyo yashikirije yavuze ati mbega tutunganya igikombe cya Afurika inyuma y'imyaka ibiri mbega Afurika hariho akunguko baronka kuko yagereranije no araraba ati ero amahera baronka iyo batunganije inkino cyangwa Coupe du Monde cyangwa Jeux Olympiques baronka amahera menshi cyane. Ati rero amwe muri Afurika twobikora uko byofasha kugira ngo bishobore gutuma iganwa rigere riraba mu myaka ine bitume abantu bagiyumvamo cyane. Ubwo rero hajya turaba iby'imico mbega abanyafurika n'abanyaburaya imico turayisangiye aho niyo tugifite ikibazo.
Yego, biravugwa ko icyo cyumviro yagifatiye hamwe ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Hama kuri icyo cyumviro cy'imyaka ine aribaza ati kuba kiba uko imyaka ibiri irangiye byoba bifise akarusho ku bijyanye no kwinjiza amafaranga. Aravuga ko kafi yinjiza amafaranga kweli ryo higanwa inshuro 20 ziri munsi y'amafaranga yinjizwa mu kubijanye na euro higanwa ry'ibihugu by'Iburaya aho yo bavuga busema
oya ne hajya anti nta nakimo yabeshemo yavuze ukuri kibazo aho gihagaze nuko twebwe muri Afrika cyane cyane tutarashobora kugurisha amahiganwa yacu ku giciro kimeze neza kuko je no vuga yuko ariho ubusumbane bunini cyane kuko turaje ma champion y'Iburaya abakinnyi benshi bakinayo dufate mu Faransa dufate mu Bwongereza abakinnyi beza bakinayo bamwe bamusanga bava iwacu muri mugabane wa Afrika mugabo twebwe iwacu muri Afrika ntiturashobora neza kugurisha amahiganwa yacu ku gaciro ateza kuba afite mugabo tugiye kuraba mu bindi rero by'ubuhinga hamwe uvuga uti dufate nk'ubu ukagweza igikombe cya Afrika cyabereye mu Misiri mugabo tukaca dutangura ubwo nyene ayandi mahiganwa y'ijonjora turamaze kubona yuko hari imigwi myinshi iboneka neza itararonka umwanya wo gusubira gutegura abandi bakinnyi bo subira kuza muri izo nkino icyo kintu turakibona kuri ubwo turavye kuri ubwo ruhande je cyo giciyumviro ciwe ndagishigikiye kuko bituma habaho icyo twokwita regeneration no kuvuga gusubira gusubiriza ba bakinnyi bamwe baboneka muri kubya Afrique nation yuko batagishoboye bamaze batanguye gusaza bikenewe yuko haboneka abandi babasubirira icyo ndagishigikiye kuri ubwo ruhande kuko yavuze ikintu cyo tuma natwe twese n'u Burundi burimo yarabonetse neza yuko abakinnyi bacu bafite mu ayene y'imyaka myinshi yari bikenewe yuko turonka umwanya wo gusubira kubasubiriza abandi bashashe uyu mwanya wo kubategura tubana muto bigatuma tutaronka umwanya wo kubategura neza
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite hile uratwumva
yego ndabumva
yego ofisi ikibazo bazo mutumire icyumviro shikirizo
ikibazo nafita
yego
ni kubyerekeye bijya abyo twara FIFA ku isi yose
yego
yavuze ko Afrika itunganya igikombe cya Afrika mu myaka ine
yego ku myaka ine itatu
yego iyo turavuga nuko menga Afrika nta bindi nyifita kubera ikibaza ku bicunga n'iki muri Afrika nuvuga ko boreka Afrika icunga n'izi byayo kuko Afrika bya federation yayo hamwe bakinyereka ibona yuko bikwiye uko yobandanya igura ku myaka ibiri bakayireka yo nyine icunga n'izi byayo kuko ngo tumenga ujya twara federation FIFA ku isi yose wotume ngari panga mu Afrika naho
ariko biravugwa ko cyo ndaguciriye mu biravugwa ko ico cyumviro yagifatiye hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF
umva yarabizabye urumva yarasabye muganga yari bamwemereye
reka bishure mu mwishure Yusuf
inama no kwita ko ari inama mpuzamakungu yishyirahamwe ry'umupira muri Afrika no kuvuga assemblée générale no vuga yuko ishora gufata ingingo tabanduka nibaza yuko azoboneka umwanya kugira bose hanyuma hacyafatwa ingingo ikenewe yotuma iyo icyo cyumviro yatanze kija mu ngiro
yego ndi kumana nawe nyine ari ku murongo wa telefone ndi kumana uratwumva
ndabumva neza
uri he
andi wumvura
yego icyumviro iri kibazo
Nyamara nakomba gushikiriza kujyanye n'ibyo batunganywa bushyashya baba bifuza igikombe cya Afurika
yego
icyo mbona ni uko iyo ntego ibaye hamwe ku mpande z'ibihugu yaba ari nziza cyane ku mpande z'abakinnyi nayo yokiba imeze icyo ari intungane ikameze neza kuko kurya abakinnyi benshi bo muri Afurika umupira bakinira muri Afurika ariko barawukinira muri Afurika nta kintu kinini kubafasha ni maka kegombe cya Afurika kibafasha yuko bamenyekana kuisi waka kukwana makipe yu uraya ama kachore la koyo kukuro kumushara mimi
hello
maho ujaye ni vihugu ujaye ni vihugu nao akarushikacha kawa nuko ijanunga nyobi wa nyumaye miakini ine ibihugu chokakiri chokikome vya vitunga nijene ama akarusha chakapa nika yuko jebabi itunga nijene sana waro wezi wakaya nikaribe eshi nyungu yochiba nika muri kafu no muri
nakoze
nakoze
turabashi mi Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ikindi cyumviro yashikirije yifuza ngo kohojaho super coupe ngo igizwe n'imigwi ntabanduka 20 muri Afrika ngo akibaza kwico co bari icyumviro ciza kuri iyo migwi yo kwama ihura uko mwaka utashe ico cyumviro mwari ko muravuga amahiganwa kwa sanswe ari menshi ndirindi higanwa ryongeye ko escape cyo fasha cyangwa ibyo bifite kibazo kuba kinyi
Jenny bara yuko iyo higanwa nawo byo kwiyongera ko ari ikintu cyo fasha mugabo umupira wa Afrika no kuraba ico dukeneye cyane umupira turaje kuntu senga utunganije kirete imigwi iri mu buraruko oya mu muri Afrika y'Inoro kuva mu bijyanye by'Abarabu za Maroc za Tunisia Algeria Misiri na no muri Afrika y'Epfo n'ibihugu bimwe bimwe biri mu burengero bwa Afrika no kuva za la Côte d'Ivoire za Senegal ahandi hose biragoya goya kubera iki kubera yuko ukuntu imigwi itunganije haracyarimwo agahaze cyane nibaza rero yuko ego ni byiza ko adufasha FIFA idufasha kugira ngo iryo higanwa rihaje kugira ngo aboneke akanovera mu mahiganwa yacu muri Afrika mugabo nibaza yuko twotangurira kwitiso ni kuvuga mu mizi hariya alabaze ukuntu imigwi yacu muri Afrika itunganije kuko haracyarimwo byinshi bikimeze nabi kugira ngo turonke imigwi myiza hariya ku bushorishori nuko dutangura gutegura base ino hasi kuko mfatiye akarorero je ibyigwa byinshi byo kurongora byo gutunganya inkino navyigiye muri Afrika yo mu Barabu hariya za Tunisia na hasi mugabo uravye ukuntu imigwi yabo itunganije urabona yuko harimwo akanuvera no kuvuga ubwa mbere hariho ikintu citwa amategeko imigwi myinshi y'iwacu muri Afrika y'abirabure ni bake bafite amategeko abagenga kandi anonose akurikiza ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu turabye ibyerekeye nuzeye iterambere no kuvuga formation twebwe n'imigwi myinshi nga muri Afrika usanga idafise imigwi mito mito ya migwi y'abana bato bato hamwe barerera kugira ngo bashobore kuramurira ya ma ekipe akuze
biterwa n'iki ntabaciriyemo
ibyo biterwa cyane cyane nuko imigwi yacu akirimwo ubukene no kuvuga yuko ubukene busanzwe buriho mu bihugu usanga abantu aribo bikora mu mvugo kugira ngo bashobore guteza imbere imigwi ibyo nibyo bitera ingorane kuko dufatiye nk'iyo migwi iri muri Afrika yo mu Barabu cyangwa Iburaya imigwi myinshi usanga itwagwa n'amasosiyete ayo masosiyete nayo leta akaba ari ikintu ibakurirako kugira ngo bujya buryo babutange mu gufasha mu byerekeye iterambere ry'inkino mugabo iwacu usanga ari abantu ku gace kabo bitanga kugira ngo bashobore gutunganya imigwi ibyo nabyo nibyo bituma imigwi yacu idashobora gutera imbere ni byiza ko atunganywa irindi higanwa mugabo ntibagirwe yuko ari akandi kazi gateba gukogwa ino ku itico kugira ngo imigwi ishobora gutera imbere itunganywe neza hanyuma ironke abakinnyi benshi kandi ironke n'uburyo bwo ituma ishobora kwitunganya neza ishobora guhiganwa mu mankino y'abakunzi
tugira ko ku mirongo ya telefone Jerome twakwiye Jerome natwumva Jerome Jerome ntakiri ku murongo wa telefone, ntamutaye ku murongo wa telefone. Mu bindi yavuze Infantino yaravuze ko abantu bari biteze ku mupira muri Afrika babwiye kugira umurindi ukomeye mu gutera imbere, ariko uko imyaka yagiye aho bashitse dufashe nk'ibihugu nka za Cameroon tugafata nka za Senegal, ubu bintu ngo bisa n'ibyasubiye inyuma ku byerekeye guhiganwa cyane cyane nko mu gikombe cy'isi yose. Ku bwanyu ikizatewe n'iki?
Aha, aho rero niho muce mubona bica bifatana n'icyo kibazo narimpejeje kwishura. Ikibazo dufite ubu muri Afrika n'icyahe nuko ubu nabashoboye gukora bakagira za programme ziterambere, nashobora kubikora usanga umwana agize icyo agomba gushikako ubwo nyine baba bamutwaye, ugacisanga narana gukinira n'umugwi serikira gihugu ashite hariya akaca hindura kabira, bigaca bituma rero wa mupira wo mu gihugu udashobora gutera imbere kuko umuntu ugiye kuraba shampiyona zacu amahiganwa yacu kuriki yategura usanga atabakinnyi beza baba bakiriho. Nicyo kimwe n'umwembe uba uri ku giti hamwe utanguye guhishira gatoya ubwo nyine baba bawuteye ibuye ukacukoroka, icyo giti ntikizokwigera cyama n'umunsi mwiza. Ibyo rero bituma rero tubura ya structure de base, ni ukuvuga ya mizi ntishobora gukomera kugira ngo dushobore kuronka abakinnyi benshi bashobora guhiganwa neza mu mahiganwa y'iwacu. Nabo abandi naho bishika bakagumana akabira k'iwabo baje gukina, baza gukina nk'abacangiro kuko usanga bigoye kugira ngo ubashire hamwe ubakuremo ikintu kiboneka kuko n'umwanya wo kubategura bari muto ushobore kuja guhiganwa neza mu nkino mpuzamakungu kuko umwe wese usanga uyu akina muri iki gihugu uwundi agakina mu kindi. Hanyuma ibya filozofi ni kuvuga burya buhinga umumenyereza zana ugasanga bose ntibabyumva cyo kimwe, bigaca bituma rero umugwi udashobora gushika ku kintu kiboneka. Mugabo dufate nk'umugwi waserukiye Cameroon 82 twarabone neza yuko turavye abakinnyi bari bafite abakinnyi benshi bakorera ku migwi ishika nk'ibiri yari Canada Yaounde Union de Douala wasanga abakinnyi bagezweho. Dufate Nigeria 94 igihe bako bakora neza igihe
bashitse muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose,
ego mu gikombe cy'isi yose muri Amerika bashoboye gukina neza kubera iki? Bose bari abana bo muri icyo no kwita academy bakinira mu migwi y'iwabo. Mugabo abo ba Holland bari bafitaniye nabo program kubera ko bari bafise hamwe bashoboye gukuramo ikintu kimeze neza kuko n'abana bagumye bari hamwe. Mugabo usanga abana barasanzaye abakinnyi barasanzaye hirya no hino bica bigora ukuntu dushobora kubikora neza kugira ngo dushobore kuronka umugwi mwiza. Na nico bituma je nama mvuga yuko uko bigenda kose dushake turonke abo bakinnyi mpuzamakungu bakaruhariwe, turabona ba Mohamed Salah, turabona ba Sadio Mane n'abandi, nacu dushobora gushikako kubera yuko imuhira amahiganwa yacu aragoyagoya. Or tugomba gutunganya neza inkino imigwi iserukira gihugu nuko twokwisunga cyane abakinnyi bakina muri ajya mahiganwa y'iwacu kuko bari muri filozofi imwe. Icyo nicyo kivuze muri Afrika.
Nk'ihiganwa rya Sham rirafasha ku bakinnyi bakina iwabo muri iyo nzira?
Icyo navuga ni uko ajya mahiganwa ari make cyane, ni ukuvuga turaje ekipi nk'usanga ishobora gukina nka match zitatu zine ushite munoze mu gice gishiri cya nyuma akina hafi match zitandatu. Izo nkino zitandatu ntizikwiye kugira ngo ushobore kubona neza ko umukinnyi agezweho. Hanyuma n'ikindi kica kiba ni iki, ni bwa bukine tuguma tuvuga kuko n'uwo babonye yuko yabyifashe neza muri shani ubwo nyine baca bamutwara bamutwaye biranashika ko n'ubuhinga bwiwe busubira inyuma. Nofata ya karoro nari nagiye mu Rwanda mu 2015 aho hari umukinnyi Meshak Elia w'i Congo yari umwana mutoya yakini mupira mwiza cyane turibuka Kongo itwara igikombe itsinda Mali turibuka ikina na za Gine bakini mupira wakatangaza uyu mwana yakini mupira udashoboka mugabo ashitse muhira ntiyateze gatoya bacu bamutwara hanze wa mupira wiwe ucurasubira koroka ubu agiye kandi gusubira kwimenyereza kugira ngo asubire kuduka ibyo rero nibyo bituma cyane cyane n'ubukene turimo gutuma umupira wacu udashobora gutera imbere mugabo cyo dusaba cyane cyane icyumviro cyo gutunganya ayo mahiganwa y'imigwi n'ihiganwa ryiyongeyeko ni byiza mugabo twibuke yuko duteza gushiraho fondation nziza yotuma niyo migwi ishobora kwitunganya neza kumwe tubona iburaya iburaya ugiyeyo usanga umugwi umwe ufise abana bari munsi y'imyaka 19 imyaka 17 ugasanga bafite ekipe z'abana b'imyaka iri munsi ya 12 ibyo byose nibyo bituma haguma haboneka ugwaruka ruguma rusubirira abandi hanyuma nama leta yacu aze arafasha kugira ngo uburyo buboneke kuko nabyo nyene n'iterambere muri inde
tugaruka ku mirongo ya telefone rero ha ari ku murongo rona uratwumva
ndamumva mwiriwe ku bya Amerika
mwiriwe rona ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ubushikiriza wakwigirayo
yewe
wakwigirayo cyangwa ukagabanya nimba hari iradiyo uri kurumviriza cyangwa
oya naragira nani kandi n'umuyaga uri uri ahantu hose
yego Tuka kwijambo?
No, ubumuranyiva nta kibazo.
Yego.
Togo bitambira no mukunzi wanyu niyo litero ari mu nkambi ya mahama mu Rwanda.
Yego.
Rero nigitekerezo cyo kuvuga yuko kabisa nkuko nyine muri Afrika urahaba ikino iki kije mu Afrika ikome ta Afrika ikaba imyaka ine. Ya numva kabisa imyaka ine ntacyo byabitwaye kuko nubundi imyaka ine nda bakiri barashobora kuba babiyoje agapira ariko imyaka ibiri kuko baba bitoje bakiye fresh akabita imyaka ibiri ariyo bashyiraho akabita umukinnyi akajya imyaka ikaba ariyo inyuraho kuko bikihuta cyane umuntu ngendo byashobora kabisa
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego murakoze kugira ngo turakunda cyane muzakomeze muduteka kabisa
murakoze
sawa sawa
Leonard nawe nyine ari ku murongo Leonard uratwumva
ubwo ndabumva
Leonard uri he
yewe ndi Bujumbura muri Ville nyine hagati
icyumviro ikibazo
Halo?
Yego, ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Jewe mwari mwavuze ku kintu cy'uko ngo bagomba ngo bashyizeho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo arongore New Africaine.
Oya sivyo turiko tuvuga ku mupira w'amaguru icyumviro cyashikijwe n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA cy'uko igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cyo kwa makiba uko imyaka ine itashye aho kuba uko imyaka ibiri itashye uko biri muri iki gihe
jewe hanene icyo nashaka kuvuga ndafite ikibazo ntinone kuba bo babahinduye kubera uburyo ubwo bari bukeye cyangwa bagomba kugira ngo ihiganwa rimito kimwe n'iryo muri Union Europeenne konti no muri Copa America biba mu myaka ibiri ibiri
yari yacishuye umutumire sinzi ko yo mutari mwakurikiye yo basigurira gato yego ngo musigurira Yusuf
sawa
Halo Yusuf
biro umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yashikirije mugabo ahakuru nuko inama ya bose yishiramo y'umupira w'amaguru muri Afrika nayo nyene izohava ikorana mu minsi iza izocifata ingingo ibereye ku neza y'umupira wa Afrika ntitwibagiwe yuko natwe dufise ijambo dushobora gushikiriza amashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa Afrika ashikiriza icyumviro kibereye cyo tuma umupira wacu ushobora gutera imbere
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku cyumviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA cyuko igikombe cy'ibihugu bya Afurika cyo kwa makiba uko imyaka ine itasha kuba imyaka ibiri turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi aje tugisata kijejwe gutegura iby'inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hari Bujumbura ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika yasubiye gufata ingingo yo gutegura igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika kubizana mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi aho kuba mu kwezi kwa mbere nkuko vyari ivyo bitumye ama club y'Iburayi afisa abo bakinywa mwariko muravuga abanyafrika yatwaye basubira kugira ibibazo ni ico kiringo cyo gutegura ico gikombe mubibona gute
ico no bivuga ko nuko ico cyumviro nacyo nyene nkuko mubizi cyari cyazanywe na FIFA isaba yuko amahiganwa twohindura tugashira mu kwezi kwa gatandatu mugabo ikibazo dufise bo bari ikintu bibagirwa umugabane wa Buraya mu kwezi kwa gatandatu abari muci twebwe muri Afrika dufate turete i Afrika yo ngayo iwacu yo hagati ibihugu byo ngaha mu Rwanda mu Burundi Kongo yego kwa gatandatu tuba turi muci mugabo ibindi bihugu bisanzwe bitunganya cyane ayo mahiganwa ya Afrika tufate nk'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero Afrika yo hagati ruguru gatoya muri uko kwezi kwa gatandatu ukwindwi abari mu gihe cy'imvura abari mu rushana nkuko mubizi umupira ni nk'umunsi mukuru haza kurorera abantu benshi none tuzotunganya umupira imvura turi mu rushana ibyo rero byo cyabituma n'inkino zitashobora kugenda neza tutaronka n'abantu bazihurumbira nicyo bituma ibyo bihugu byasabye yuko ayo mahiganwa yosubira aho yarari kuko igihe biyumvira icyo kiringo muri ayo mezi babyiyumviriye bisunze n'igihe igihe umuntu abagezemo ni ukuvuga igihe atamvura iriho kuko mu bintu bisaba mu gihe uri kuratunganya inkino nuko uteza kuraba n'ibihe uburimo ni nka kujya twama tuvuga tuti mbega dufate nk'igihugu cya Afrika y'Epfo bavuze bati tunganya inkino z'isi yose mbega bazozitunganya ryari bazozitunganya mu kumunani mu kwindwi ko mbona mu kumunani mu kwindwi hariya muri Afrika y'Epfo bari muri mu byo bita Ivero Austral byo bari Jeux Olympiques d'été urumva ni bibazo umuntu ateza kwibaza abanyaburaya bobo babivuze uko kubera yuko bafise izindi mvo no kwita z'ubujyandaji commercial kuko iwabo umupira harimo no kudandaza bavuga bati abo bakinyi kuko n'abakinyi beza niza habo tuba dufise iyo bagiye mu kwezi kwa mbere amahiganwa yacu ashata agaciro njeni bada yuko ariyo mvo nyamukuru yatumye iyo ngingo basaba yuko Afrika yikurikize mugabo akundi natwe niba twumvire natwe tubikore twisunze uko kamere k'ibihugu byacu
tugaruke ku mirongo ya telefone Junior ari ku murongo Junior uratwumva
yego ndavumva cyane
yego mufise ikibazo icyumviye
icyumviye tete ufise
yego
nuko iyo myaka ine yabaye nyinshi cyane kandi twebwe ino mu Burundi muci niho haba hameze neza bakamutse niho n'abafana b'umukunzi b'umupira baza kuraba bameze neza bose ata muntu ata kwiruka ngo imvura ikiragwa iki azaryohewe kandi atanezerewe cyane mbere ni ukuvuga ko iyo myaka ine azabaye imyaka miremire cyane iyo bagumiza ko iyo myaka ibiri bazi tubaza turakurikirana icyo gikombe cy'isi yose ko biriko biragenda kose ndabamubwiye imyaka ine ntibatoroheza cyane kubera bo burumva icyo gihe ko baba bafise imvura nyinshi cyane bo ahubwo bafise iyindi mvo bo bafise mubwiye ikindi gituma babiteguye ego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze cyane
ego ishyirahamwe FIFA kandi yemeye kuzotegekanya umuriyaridi wa madorari azobagenewe kubaka ibibuga bigezweko ku bihugu bitabisanzwe bifise izo nyubako muri Afrika kuzisanzwe naho zifise amastade ameze neza n'ikingo y'amafaranga zokoreshwa mu bundi buryo zindi nyubako mu bifasha umupira w'amaguru muri Afrika n'icyumviro cyiza
twebwe icyo cyumviro twaragishimye cyane Burundi cyane cyane ko nk'uko mubizi nta kibuga mpuzamahanga dufise twe twarabishimye ahubwo twashakirije yombi munashaka twatangwe kugira gushyiraho imigambi kwa ukuntu twovugana na leta y'u Burundi kugira ngo turonse kibanza tuzokubakamwo iyo nyubako kuko turayikeneye cyane kugira ngo Burundi kiri mu bihugu bya nyuma muri Afrika kidafise ikibuga mpuzamakungu cisunga amategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Daniel aratwakuye. Daniel uratumva?
Yego, ndiko ndabumva.
Daniel urihe?
Ndi Burundi, Bujumbura.
Ikibazo kumutumire cyumvira ushikiriza.
Yego, jewe icyumviro cyane no shikiriza kw'ico kibazo. Nuko iyo ngingo jewe nayo ntayishimye kuko bica bituma bitakaza akanovera k'umupira muri Afrika.
Yego, tuga ku ijambo.
Ego kuko ugiye kubiraba hamwe twoza turakina inyuma y'imyaka ine kandi na ntaryo twege tuba turi inyuma y'amajambere tumenga abakinyi bacu bosha batangura kunebukirwa kuko atana yandi mahiganwa yo bahari.
Murakoze kucyumvira cyanyu.
Ego, murakoze nani.
Hari kindi umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino muri iyo seminari yagirishije iraba ku itariki ribaza imwe cyangwa zibiri yaravuze kandi ko tegekanya gushiraho umugwi w'abarbitre mirongo ibiri ngo bo baba bakahabwa inyigisho bakakariswa ubwenge bwabo kugira babe abarbitre bari professionnel atamazinda botera mu buryo buba bahagarikira inkino. Icyo cyumvira ni cyiza kuganya
nicyo nacyo nyine twakiriye neza kuko turavye i Buraya ukuntu basigaye babikora ibihugu byinshi byaramaze gushyiraho imigambi yo gushyiraho abahagarikizi bahembwa akazi bakora ari ako nyine ko kuvuza ko kuvuza ifirimbi ni ukuvuga des arbitres professionnels. Ibyo byaramaze gutangura mu bihugu bitari bike kandi bahembwa amahera abona ujya ku mukozi ahembwa umushahara umeze neza umuganga umwenjeniyeri twebwe rero twashakiriye neza yoba ari nk'intango yocituma muri ibihugu by'iwacu turavye amikoro dufise dushireho tangure gushiraho abahagarikizi boza baravuza kandi bahembwa kuko byofasha kuko nk'uyo ntasubira gukebaguzwa kuko abazi yuko hamwe byo byifatamwo nabi canke agakebaguzwa akajya ruswa nta kindi bazomukorera atari kumwirukana muri ako kazi. Twibaza rero yuko yoba ari nk'inyigisho ariko araduha kugira ngo natwe mu minsi iza tuzose dushiraho imigambi yotuma turonka abadwitse no kwita professionnel ariko kazi donc bahembego.
Hanyuma yaravuze ko nibizwi twese turabizi ko ata mugwi unseruko yagiye kwa muri Afrika urige rutsinda igikombe cy'isi yose ko bitanga kimenyetso nkuko umupira w'amaguru uri kurasubira inyuma mwari mwatanze zimwe mu nsiguro hari kizere mufise mu bihe biri imbere ko umugwe muri Afrika ushobora gutsinda igikombe cy'isi yose. Pele yari yavuze ko umugwe muri Afrika wari gutsinda igikombe cy'isi yose mbere yuko ikinjana cya 2020 kirangira ariko siko byabaye. Nike mubona cyokogwa kugira ngo umupira w'amaguru usubire gutera imbere cyane cyane mu kubyerekeye igikombe cy'isi yose.
Icyo tuma umupira wa Afrika usubira gutera imbere ni iki? Nicyo navuze gutangurura akazi duhereye mu mizi ni ukuvuga hasi ku matuta b'abana bato bato batangure kwiga umupira. Mugabo ikindi gituma habaho ingorane hamwe twokwitunganya ayo matuta tukayashiraho hanyuma tugashiraho ubuhinga gotuma umwana wo muri Afrika akina wa mupira yiyumvamo mu maraso paske ari ikindi kiriko kiratubako sisi twebwe gusa kugira ngo haeze nk'ibikombe by'isi bitari bike tubona umugwi wa Brazil utabyifatamo neza hajya si sigitangaza sigitangaza nukubera yuko bajya bakinyi babo bakomakomeye bose nibakiri muri nibakiri wabo muri Brazil ubu basigaye bari buraya nukuvuga yuko baje gukina bisunze burya buhinga bigishwa iburaya bigaca bituma rero bakinye najya ama ekipu y'iburaya bashobora kubafata neza bakabacunga neza kubera yuko baba bazi kandi bwa buhinga bwa bukamere batakibufise natwe rero muri Afrika nkuko mubizi twe twikinira umupira wo kwibarabara bimwe bita football de rue mugabo uko imyaka igenda ubigenda bihava dukina wa mupira w'abazungu n'abatwigisha ugasanga ni babandi b'abazungu bigaca bituma rero babana bacu bata ka kanovera ku mupira wo muri Afrika tabakinyi tukibona bagicenga tabakinyi tubona bakigira bimwe by'amafente abo baraheze kubera iki kubera yuko dusigaye dukina umupira umwe wo mu gitabo ni kuvuga ujya wo mu ishure ujya nawo utuma ka kanovera ko muri kamere y'umuntu gahera rero nukuraba ukuntu dusubira kwiyumvira uburyo twokoreramo ni kuvuga filozofi yotuma abana bo muri Afrika basubira gukina wa mupira wabo wa kamere bari basanzwe bavukanye
kubavuga ko abo bakinyi mwepo muravuga ubu bakinyi nka bose bakomakomeye bo mu migwi isere kugira ngo muri Afrika bakini buraya harabavuga ko abo bakinyi yo bagarutse gukinira imigwi isere kugira ngo yabo baterekana igishika batabishyiramwo umutima hari kumbura ababa nebagura bavuga ko baje batabashaka kwitanga cyane aho bashobora gukomereka kubera basinya amakontra n'amaclub yabo iburaya mu byo tuma kariyeri zabo zihera zirangira abavuga gucyo mubibaza kwi
je ni bimwe nababwira yuko kubera yuko tugenda turatororokanya hirya no hino dusa n'abakinisha abacangero hanyuma umucangero nawe murabizi hajya ntiyitanga cyane kuko ujya mukinyi aja gukina iburaya mu bisanze ibiro byiwe n'ikaramu yiwe ni kujya kuguru hari gihe ashiramo kuguru abonye uje washushe aragerageza gakura yo bukebuke kugira ngo ntumuceko nave abura ntuzeye agashara ko kumwisho w'ukwezi ibyo byose ni ibintu bituma kwa kundi twahora tubona za Coupe d'Afrique des Nations abakinyi bakina n'akayabagu kenshi kadasubira kuboneka ni ukuvuga ikibazo gihari ni kubera yuko umupira w'isi wamaze kuba ntuzenye harimo ubudandaza harimo urudandazo kuko nk'ubu dufata akarorero turabye ihegano ryo mu Bwongereza ubu iyo mu Bwongereza ubu uraje mu bihugu byose Canal Plus DSTV za Fox nta muntu atazishorera canke bose bararonka amahera urumva ayo manuze iyo migwi ironka amahera menshi avuye muri ubwo buryo kubera ko bamaze kubigira ubudandaza rero nabo baca bahemba abakinyi amahera y'umurengera urabona umuntu ahembwa amadolari ibihumbi 500 cyangwa hafi miliyoni w'amayero ku kwezi cyangwa amapawundi n'amahera menshi cyane mu gihe rero muri ko murakina abonye uje nabi arakura yo kuguru ni ukuvuga yuko kubera yuko twamaze kubigira urudandazwa iyo ni ingorane ituma umupira udasubira gutera imbere neza iwacu mu bihugu ku mugabane wa Afrika
murakoze radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
radio y'u Amerika Washington DC ni mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku cimbura cashikirwe mu kuru w'ishyirahamwe cy'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino cimbura cyo kugikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika coba uko imyaka 4 irangiye aho kuba uko imyaka 2 irangiye nkuko bisanzwe muri iki gihe turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi yaje rugisata kigezwe gutegura iby'ingino n'ishyirahamwe cy'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari ibujumbura tugaruke ku mirongo ya telefone ya Shadrack twakuye Shadrack uratwumva
ndabumva ari we neza
mwiriwe uri he
mpagarare mu isagara cya Makamba
yego ufite ikibazo baza umutumire cyangwa ikintu ushikiriza
yego mfite ikibazo mbaza umutumire
yego
ikibazo mbaza umutumire ni kuki iyi migwi y'iwacu numvise ko ari Yusufu w'i Burundi ningawe n'umutumire mwatumiye niba ntiyenze gatoyi
yego
kuberiki imigwi y'u Burundi kenshi mu kinyi yatembere cyane baca bihutira kumudanada mu bindi bihugu bya Burayi cyane kibazo cya mbere kibazo kigira kabiri
yego
kibazo kigira kabiri mbaza nti mbega kuberiki mu kutora abakinyi bama baserukira buri gihugu cyane niri hetegeko cyane bwirizwa bisunga kugira ngo batumire abakinyi ko muntu ndi nyinshi mpora nsanga cyane nkabona kenshi bwoge gufata matike buza gutumira abantu bagurishije hanze kandi bari bafise aho bakinira mu gihugu agati nirihe tegeko bisunga murakoze
murakoze karabishure mu mwishure
icyambere mwabajije umukinyi akinira umugwi amaze gutera imbere ubwo nyene tushatwi dutangura kuyumvira kumudandaza ibyo ico no vyishura ko nuko ni bwa bukene navuga ukiri mu migwi wacu imigwi iracakenye no kuvuga yuko burya buryo umukuru w'umugwi abona ariko arashira mu muze mu mugwi abashaka kubugarura kugira ngo ashobore kubandanya akora ya kandi ugasanga ikibazo nyamukuru ni kubera yuko abikora ari umwe nka wenyine hanyuma ataronse abamufasha bica bituma aguma bikora ko kugira ngo aronke ayandi mahere yo gutegura kubera yuko imigwi yacu ntitunganijwe neza mu bisanzwe handi umugwi sumugwi umuntu umwe bari hamwe bagiye hamwe bakaca bakora icyo no kwita in society ni kuvuga nk'i kampuni ikaba iri ngaho itunganya umugwi ajya ama ekipe yose mwumva ko makomeye za Manchester za Liverpool he za Bayern de Munich usanga ari imigwi itunganijwe kujya batunganya ishira hamwe ugacusanga harimo abantu benshi bazana ikiza kuri bose ni nka kujya ishira hamwe muba mutunganije ishira hamwe mugabo twebwe turashafise ingorane usanga umugwi ari umuntu umwe bigaca bituma rero iyo aronse umukinyi ashobora gutera imbere gatoya aca mwikora ko kugira ngo aronke ubundi buryo bwo tuma ashobora gutunganya umugwi icyo kibazo kigira kabiri nacu mwabajije kivuga ibyo abakinyi bakina mu buserukira gihugu mu bisanzwe ukuntu bigenda ni gute nuko bajya bajeje iby'ubuhinga no kuvuga abakocha bajya bafasha mu byo kuyobora iby'ubuhinga barajya hamwe bagakurikirana abakinyi aho bari hose ari mu mahiganwa y'imuhira ari mu mahiganwa mpuzamakungu bakaraba ukuntu babyifatamo hanyuma ba bakinyi babona yuko bameze neza bahagaze neza bakasha batuma ko kugira ngo baze gufasha umugwi serugira gihugu ubwo nibwo buryo busanzwe bukora kugira ngo umugwi serugira gihugu utunganye
murakoze ku wundi murongo wa telefone dufise Nshimiyimana uratwumva Nshimiyimana ufise ikibazo ikimvuye
James ikibazo
yego
nashaka kubaza umutumirwa ndumva asobanukiwe cyane cyane ibintu bijyanye na siporo n'ubu jewe ndi mu Rwanda umufana wa Rayon Sports ariko ikibazo mfite hanini ni ukuntu tuvuge nk'ishyirahamwe riserukira umupira mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge Ferwafa nk'iyo rirenganyije nk'ikipe amategeko arangiriraho muri Ferwafa cyangwa amategeko ushobora kunguruza kajya kure gutanga ikirego muri FIFA. Iyo ni ikibazo nari mfite kuko kenshi usanga amafederasiyo akunda kurenganya amakipe bitewe n'impamvu kanaka. Ni icyo kibazo nashaka kumwibariza umutima.
Mubuze kurenganya ama ekipe mubisigura ni mu buhe buryo?
Hariho nk'amategeko usanga adateganyijwe nko mu itegurwa rya irushanwa bo nka ya marushanwa usanga yiyadukije nko hagati nko muri shampiyona ugasanga nk'ekipe bayitumiye ibyo bayitumiye ntibishatse ikabyivanamo sinzi ko hanyuma mu nyuma bagafata nk'ibihano bakayifatira ibihano ekipe sinzi rero ko umuntu ashobora kunguruza bamufatira ibihano hari ahandi hantu ashobora kurega
reka bishyure mu mwishyure.
Ikibazo nashumvise twaragikurikiranye mu minsi iheze mu bisanzwe ukuntu biteza kugenda nuko ama ekipe akorana n'ishyirahamwe rirongoye umupira muri icyo gihugu. Ishyirahamwe rirongoye umupira rirasohora ikirangaminsi rikavuga riti uyu mwaka dufise amahiganwa aya n'aya n'aya n'aya, hanyuma rero birashobora gushika muri ibi bihugu byacu usanga harimwo abantu bashobora kuza bakavuga bati twewe tugomba dutunganye ihiganwa, ubwo nyine ugasanga ishyirahamwe riciye ritera akamo ama ekipe kandi aba ari byiza kugira ngo ama ekipe akine cyane akine inkino nyinshi kuko icyo muteza kumenya nuko ini wacu muri Afrika ikintu kitwishe kandi kitwishe cyane ni kubera yuko inkino dukina zikiri nke cyane. Iburaya dufatiye nka shampiyona y'Ubwongereza bafise imigwi 20, ni ukuvuga yuko inkino za shampiyona zonyine ni inkino 38 umugumu wose ukina, ushize ko nuze inkino za coupe ugashiramo nuze za FA Cup ugashiramo Carling Cup ugashiramo nuze Emirates Cup ugashiramo n'imigwi nserukira gihugu usanga umukinnyi umwe wese ashobora gukina hafi inkino 65. Mugayo wacu muri Afrika inkino ziracari nke cyane, usanga dufite imigwi 16-18 ugacusanga dukinye match zitarenga 40, bica bituma wa mukinnyi adashobora gukomera agende guhangana na ya ma ekipe yo hanze mu gihe turonse uburyo bwo gusohoka ukina inkino mpuzamakungu. Nibaza rero icyumviro cy'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru risabye ama ekipe ko yitegura kugira ngo ashobore gukina inkino nuzeye mu gihugu ataba ari icyumviro kibi mu gihe kirangaminsi cya shampiyona ikirangaminsi cy'igikombe cy'igihugu kitabaye kidatumye kigira ingorane. Ikindi wabajije ni shereke nuzeye mugihe babona yuko barenganijwe ko atahandi bashobora kwitwara, yegomye nibyo hariho murashobora gutangurira mu gihugu hagati mukavuga muti imbere yuko tuja mu ishyirahamwe mpuzamakungu icyo hariho komisiyo ibijejwe, hakabaho n'urundi rwego rwitwa Tribunal International Arbitral du Sport, ni ukuvuga ni urwego rujejwe guhuza abantu cyangwa guca imanza z'inkino yitwa TAS. Mu gihe rero utarashika muri urwo rwego urashobora gutangurira imuhira, urashobora gusaba ishyirahamwe ry'inkino mu gihugu, ni ukuvuga Komite National Olympique basanzwe bafise igisata kiraba icyo guhuza amashyirahamwe araba iby'umupira mu gihe habaye amatati, munashobora kwitura aho icyo urwo rwego ruri, hariho icyo bita Conseil National du Sport, ni ukuvuga urwego rw'igihugu rujejwe iby'inkino, murashobora kugwitura kugira ngo rubuzurize. Mu gihe byo kwanka rero niho mushobora gutaka ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA cyangwa iyo Tribunal Arbitral du Sport kugira ngo babuzurize kuko imyango iguma yuguruye.
Yego, Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu umuntu arabye isoko ry'abakinnyi abagurishwa nk'iburaya, baravuga ko amafaranga abakinnyi basigaye bahabwa birenge urugero hamwe n'abajana babo kuba nk'umukinyi umwe ashobora kugwa amafaranga arenga imiliyoni 200,000 z'amadolari ni ikintu cyiza ku mupira w'amaguru uko vyerekeye higanwa canke ni ikintu kibi
je ni bara yuko biriko birarenga urugero n'ico gituma musigaye mubona nk'iburaya basigaye babuza n'imigwi imwe imwe gusubira kugura abakinyi kubera iki kubera yuko ari itegeko barenze yitwa fair play financier ni ukubwira ngo bazibire abakinyi ntibasubiye kugugwa amahera menshi ateye ubwoba ibyo nabyo bica bituma imigwi imwe imwe yihariza abakinyi ukaca usanga iyindi igira namba na nicyo gituma umuntu biravye ubu urabona neza yuko hariho imigwi ishika nka nk'indwi hafi icumi sigaye isumba iyindi migwi kure rwose kubera iki kubera yuko ayo mategeko yagiyeho mu nyuma yitwa fair play financier ba bose baguma bayarenga na nicyo gituma baguma bafatwa ibihano ahubwo abatwa dusumira hariho amanama menshi azoba kugira ngo barabe ukuntu basubira gutunganya neza iyo kibazo abakinyi basubiye kugwa amahera y'umurengera kuko biranashika ugasanga wa mukinyi mumuguza amahera menshi akasagira ibyago agakomereka ugacanga na ya mahera mwatanga ntimusubiye kuyasubiza biramaze gushika twarabibonye kuri Neymar wo muri Paris Saint-Germain bamuguza amahera atagenda mugabo umuntu haruye inshuro amaze gukomereka ni inshuro nyinshi ku buryo agombye kuja muri FC Barcelone mwarabonye ko byagoranye kubera yuko Paris Saint-Germain yagumye isaba amahera menshi iraba ukuntu yo kwikanda igarure ya mahera yatanga mugabo murabona yuko byananiranye aruhira kuguma muri Paris Saint-Germain ijo navyo bituma niki kubera yuko bashizemo amahera menshi ni ibintu byogabanya kugira ngo nibandanye biyangara
yego ku murongo wa telefone Pierre uratumva
ndabumva
uri he Pierre
ndi mu Kirundo aho yitwa ku Mukenke
ikibazo cy'imviro unyarutse
nashaka mvuge ko ibyo bintu byo kuvuga yuko iyi kane yozira kinwa mu myaka ine akujya kwa Mondiale
yego
je uko ndabibona bivanye n'uko muri Afrika uku kuntu mengo football ntateri imbere rwose iki cyo kuba ikinwa kenshi gakina inyuma y'imyaka ibiri cyadufashe cyari gituma amatara aguma aboneka mwanya mutoya kuko niho abakinnyi bo muri Afrika baso biyerekanira gutyo bigatuma imizi ikomeye yo mu Burayi ibabona ikabona kubatwara ikabona kumenyekana iyo kigero ku myaka ine cyamo n'umwenga zaracamo igihe kirekire aho tarazapfutswe bivanye n'uko tudavise urubuga rukwiye rwo kwiyerekanira ko muri Afurika
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
yego sawa murakoze nawe
hanyuma abakinyi ariko muravuga nk'abo muri Afurika ko bataronka uburyo bw'amahiganwa nk'aya y'Iburaya ariko n'abandi babona nk'ajya amahiganwa y'Iburaya ariko muravuga ku buryo ari menshi cyane haba ku rwego rw'amaclub haba ku rwego nserukira gihugu kenshi ugasanga abakinyi bakomereka cyane canke bashika nko mu gikombe cy'isi yose na Euro barushe niko kuri abakinyi basigaye bakomereka cyane niki yacokogwa
cokogwa nuko urabwa urugero rwiza urugero rubereye gotuma hadakinwa amahiganwa y'umurengera ivyo nako nakazi kokogwa n'abahinga baraba iby'ubuhinga hamwe n'abaganga bicaye hamwe barashobora kubona bati umukinyi yokina inkino zinganuku umwaka hamwe aronka n'umwanya wiwe kuruhuka mugabo ikibazo nyamukuru tugifite ngaha ni ikibazo cy'amahera ni kujya nabivuze yuko abantu bamaze kugira imigwi amasosiyete or sosiyete nayo uyishinga hajya kugira ngo yunguke bagaca bashaka gukina inkino nyinshi kugira ngo bashobore kuzigurisha cyane ari bimwe bya televiziyo cyane by'amapublicite cyane ibi byo guhageho n'ibindi bishasha ibi byo gutigira bita betting bigaca bituma rero bashiraho inkino nyinshi zigaca zituma abo bakinnyi bakina inkino z'umurengera uburyo imibiri yabo idashobora kwihanga uyu muvuduko bigaca bituma rero bakomereka. Hari hageze yuko abo bahinga bo kwicarana kugira ngo barabe inkino igitigiri cy'inkino kibereye umukinnyi ashobora gukina, kuko umukinnyi si mashini si icyuma, ni icyuma kigiye kirakora ahantu kiratinda kigahera. Twibaza rero yuko icyo kibazo bocicarira kugira ngo bagitorere inyisho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku vyerekeye umupira w'amaguru, aho umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yashikirije icyumviro cyo kwigikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika coba uko imyaka irangiye kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Ku vyerekeye Ballon d'Or muri Afrika, umuntu wenyine yayironse ni George Weah gushika uno munsi. Hari abari bavuze ko Sadio Mane yari kuba yayironse, bibaza ko kumbure bo bamurenganije kubera ari munyafrika. Niko mubibona?
Ako twovuga yuko kakirimwo karacarimwo, bimwe nyene twavuga tuti umupira wacu wo muri Afrika nuri kuragurishwa ku rugero rwayo, ni kuvuga igikombe cya Afrika cy'imigwi serikira bihugu. Kubera iki? Kubera yuko aba benshi basanzwe bari muri urwo rudandazwa canke basanzwe bahurumbira cyane izo nkino baracara abanyaburaya, o ka kantu novuga ko gukengera umwirabure karacariho gushika ubu. Twarabonye neza yuko Sadio Mane yerekanye ubuhinga butari buke, mugabo kubera yuko ari umunyafrika karacarimo, yeno niba nayo ko kakirimo bisaba yuko ibintu byogenda birahinduka. George Weah nivyo yarashoboye kubishikako, mugabo kijya gihe ni kubera yuko atawundi mukinyi yamwegera na gatoya, mugabo iyo hagize ukwegera hajya nico gituma byoroha kugira ngo bacha gusubiza inyuma. Jesse novuga yuko yari kuba uwa mbere, mugabo novuga yuko ibibanza muri bijya bibanza bitatu niyari kuburamwo kimwe canke niyari kureka kuja murujya mugwi w'abakinyi beza 11, mugabo murabona aho hose nta na hamwe yagiye.
Yego, muri make imbere ko turangiza hasigaye akanya gato, nikihe ubona ishyirahamwe CAF canke abanyafrika bosaba Infantino umuntu aretse ivyo yemeye kuzorangura ku vyerekeye iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afrika muri make cyane?
Je ni bara yuko icyo bamusaba cyane cyane icyo bamusaba nuko yo fasha mwitunganya byiza kuva ku itito kuva mu mizi y'umupira wa Afrika. Icyo ni icyo kintu cya mbere cyo tangura gukogo, kuko turaje nk'amayiganwa y'abana bakiri bato aba bakina za Coupe du Monde bafite imyaka mike ya munsi ya 20, turabona neza yuko aho imigi ya Afrika igerageza igashika ku rugero ruhagije, mugabo twovuga yuko kenshi bishika kubera yuko baba bimivye imyaka, turacyafite ingorane yo kwitunganya. Bisaba rero yuko tubanza kwitunganya tugashiraho fondasiyo nziza yotuma umupira tuwuteza imbere gushika ku mashami yari ya hejuru.
Murakoze cyane, tushimiye umutumire wacu Yusuf Mosi yajejwe isata kizeje gutegura iby'inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari i Bujumbura. Tuba ko tuvuga ku cyimviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA yashikirije cy'uko igikombe cy'umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika cyo kuko imyaka irangiye kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Dushimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro, abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyimviro. Tubashimire rero, tubifuriza kugira ibihe byiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Iri ni Ijwi ry'Amerika. That is